Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Imani Ngeru Dende, Zohora Nisigira.
Ibuyeri komenza furuka, ingoni yo kwishimikiza ko, nabasha kugera umwami kuri kimwe ngeme.
Umvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye, ntiwigeze untererana. Umvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye, ntiwigeze untererana. Umvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye.
Akira.
Wanna go in.